Radio Hinsgui Yameka. Ijwi ry'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo ryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu 2023 mu ushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru w'estatu wa Kaburungu radio yacu VOA akaburungu com muri meneza nshuti mwese namwe yakunze radio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Nkurikije ikaze mwese ikiganiro muri sanga
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ingende hano Kampala Uganda.
Gende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro mu isanga cy'umunsi tugiye kurabira hamwe imibereho y'abatwa mu Burundi abo bita abasangwa butaka. Tugiye kuvuga ahanini ku kuntu abarundi baba mu mahanga abo bita abo muri diaspora bafashe iya mbere mu kwitaho imigambi yo kunagura ukuntu abatwa babayeho hamwe n'ukuntu bofashwa mu kwiteza imbere mu kunagura uburaro bwabo hamwe no mu kubaronsa uburyo bwo kurangura ibikorwa byabo bya misi yose cyane cyane abatwa babarimye. Ntibikiri agaseseshwa rumuri hari imigambi irashe yo kugarukira abatwa mu Burundi. Muri iki gihe umwe muri bo ni umushahanji muri leta y'u Burundi kandi hari n'abatwa barongoye amabanga y'abashinga amateka hamwe n'ay'abakinguza amateka. Nyamara abarundi baba mu bihugu byo mu mahanga baragiye hamwe basanga inzira iterambere no kunagura ubuzima bwabo bwa misi yose ikiri ndende ku batwa naho mu nzego z'igihugu bariko baragarukirwa. Ni muri iyo ntumbero rero ko bamwe marundi baba mu mahanga bafashe ingingo yo kwishikira mu mihana y'abatwa mu ntara zitandukanye kugira bibonere ukuntu babayeho kugira ngo babone aho bahera mu kunganira leta y'u Burundi. Umwe muri abo barundi sundi ni Japhet Le Gentil asanzwe ari umukuru w'ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga diaspora. Mwiriwe neza Japhet Le Gentil. Murakomeye ngaho?
Yego turakomeye, nta kazuba kari kukarenga hano iwacu.
Ndabona ko uri kuburira, turi kumwe kandi na Yasine Antoine, umutwaba mu gihugu cya Australia. Mwiriwe neza Yasine Antoine.
Yego, uriwe neza, tumeze neza hano iwacu ni saa 5 z'ijoro.
N'amasaha akuze ngaho iwanyu birumvikana. Turi kumwe kandi na Gerard Niyonsaba, umutwaba mu Burundi. Mwiriwe neza Gerard Niyonsaba.
Mwiriwe cyane. Urakomeye mu gihugu cy'u Burundi.
Imbere y'uko bashyira ntahe tuja ku muzi w'ikiganiro nashaka ndabasabe mutwidondore mu kanya gatoya cyane rwose dutangure kuri wewe Japhet Le Gentil mutubwire aho muri n'icyo mukora muri iki gihe duga ku ijambo.
Ego jewe ni ngaha mu gihugu cya Norvege amajyaruguru y'Uburaya muri Scandinavia nkaba ndongoye abarundi baba mu mahanga ku rwego rw'isi.
Namwe Gerard Niyonsaba.
Yego murakoze je naje nitwa Niyonsaba Gerard. Abandi mu gihugu cy'u Burundi mu bumanuko mu ntara ya Makamba muri komine Nyanzirake abandi umwe mu rwaruka rw'abasanga butaka bahejeje amashuri bije mu gihe cy'ingorane ariko tukaba twarahejeje amashuri murakoze.
Amashuri mwahejeje ni ayahe?
Yego natanguye ndahita nibamite generali mu gisata cy'indimi jete hanyuma kuri kaminuza naho naciye mbi igisata cy'ADMA administration ibyo butunze hamwe n'intwaro.
Murakoze cyane rwose. Reka namwe Yasine Antoine mutwitondore.
Murakoze cyane jyewe nitwa Sango n'umupaso misionari aba ndongowe n'ishyirahamwe ry'abasangwa butaka haba hano muri Australia cyangwa mu Burundi anazanzwe bano muri Australia imaze imyaka 15 mu gisagara cyo mu Burundi.
Ni byiza cyane rwose. ni byiza cyane gose rika rero tuje ku muzimu kiganiro cy'umunsi dutangura kuri mwebwe Japhet de Gentil mu majambo make icyumvire cyo gutangura umugambi ukwitaho abatwa eka mu murwi wanyu w'abarundi bari muri diaspora cyatangwe gute
icyumvire mu gutangura n'igihe abarundi baba mu mahanga bagendera ku Burundi muri cyangwa zahariwe abarundi baba mu mahanga hanyuma tugeze mu ntara ya Butaganzwa bisaba yuko tugenera abanyagihugu turaba aho bababaye nico twobaterera hanyuma rero tugera ahantu hari umugore basanga butaka dusanga na abo bantu n'abantu bakirana neza cyane ariko bafise ubukene bwinshi tugize ngo tubabaza dusanga afashe abana ajya mu ishuri mugabo atagira epfo na ruguru no kujya abandi bamaze kuva babakuye mu mashuri kubera kubura impuzu bambara za uniforme bica rero dushyiraho umugwi ubakurikiranira hafi twaciye rero tugendana n'izindi ntara dusanga abasanga akabari muri wa mugwi w'abantu bababaye cyane ntaho nikora hanyuma rero tuca tuvuga tuti kubera iki abarundi baba mu mahanga twama turiko tubafasha abantu ariko tugasanga hariho benshi dufasha basanzwe bifashije niho rero twaca dufata ingingo yo kongera kugendera uwo mugwi w'abasanga butaka tubagendera ubwa mbere dusanga koko hariho abasanga butaka bakiba muri ya mazu y'ibyatsi amazu y'ibyatsi bugera rutana hari inzu z'ibyatsi ushobora guhagarika ari iz'ibyo umugabo ukarenza ku byatsi bwo ni bwa buzu bwa kera cyane imvura yose baherera ko ugasanga byaratobotse no gutoboka batagira aho baryama akazu kamwe ugasanga karimo n'abantu barenga umunani ibyo rero byaratukoze ku mutima bituma dusaba abarundi guhaguruka kugira ngo ntihagire abatwa babandanya kubaho muri ubwo buryo
intambwe mumaze gushika ko turagira kwa kumukanya ariko nashaka kampeni ijambo hari muri uyu murwi w'abatwa nabugene batubwira ukuntu bakiriye iyo migambi myiza mwafashe mushyira ntahe Japhet reka ijambo Gerard Niyonsaba
eko murakote hanyuma ubwa mbere nashimira uwo mugwa w'abarundi uri mu bihugu binyuranye mu bihugu by'abazungu kuntu wiyongiye ubwa mbere ugatangura ugashyika ku rubuga cyo navuga kuri tele nicyo kuraba imibereho y'abarundi bamwe bamwe uca usanga imibereho y'abarundi babatwa naho tuvuga ngo turi abarundi ntabwo turi abarundi nyetsi na twebwe ngo turi abarundi ari uko itari cyo kimwe n'iyindi mibereho y'abarundi ati gute atari mibereho cyo kimwe y'abarundi uvuga umurundi w'umutwa yavuze yarashyitse muri komine Butaganzwa aribonera inzu basanzwe babamwo je nibaza amaze kukibona ko byaba byashyikiye bimutera intimba ku mutima nibaza arahe barakorora amosozi ukuntu basanzwe babayeho kuko yavuze inzu mu duce bwatsi butandukanye n'inzu mu rurimi rw'igitwa twozita inzu zitwa zimutego twatuze tuwe umutego usanga umuntu yinjira nk'uwinjiye mu mwobo yicaye imvura ikagwa ikamuherera ko yasohoka akaburi yaja kuburi hanze no kuburi mu nzu ugasanga ntawe bitandukaniye niyo mpamvu navuga ati nubashimira kuba icyocyo barakibonye
ego mereka duhe n'ijambo mushanahe Yasine Antoine nawe nyine agiye icavuze kuri iyo migambi myiza cyane rwose yatanguwe na diaspora y'abarundi ndabona ko ijambo mukanya gato
ego nanjye ndashima ndakenguruka cyane ukuntu abarundi bo mu mahanga bahagurutse gufasha ubwoko bw'abasanga butaka ubwo ni ukuri kandi biratunezera rwose uko abasanga butaka n'abantu bakiri inyuma y'abantu n'abantu bashaka gufasha dushaka gufasha witegereje izo nzu ni inzu bikeyitoni n'uwo mutugudi mwinshi dukora amapaberite mutambara ari inzu yape iyo dushyitse kuri ziriya nzu abantu bazibone barasanga ko ariho n'ahantu muri inzu nyine nari ndabyerekanye barasanga ati aba bantu kuko urabona ko mu bihugu byateye imbere ahitwa basangwa n'abasangwa butaka baba bafite uburyo bwabo leta bati ariko mu gihugu cyacu cy'Uburundi cy'Uburundi urabona ko nuko yakuba umutima nagera bakivuze twa barundi twitwa basangwa butaka tutari abasangwa butaka kuko musangwa butaka ubu bafite ahahinga ubu bafite ikiyega
nuwa fite inyungu iva muri leta inzu imusanga ubutaka koko kugira ngo ibyiringiro ku muri bihere none rero ko Imana iri kiravugiramo aba bantu bari mu mahanga ni kuri turabishima rwose nibakomeze bafasha
Ego, janti, murasha kutubwira amajambo make ibintu muri diaspora umaze kurangura igikorwa cyo gutoza imfashanyo kugira ngo mugarukire abatwa baba mu mazu ikamutuzo duteze nk'uko mwabivuze umwe umugambi ugeze he hari ibintu umaze kurangura biboneka
Ego cyane birahari no kuvuga mu ntango twabanje kugira umugwi mutoya kugira ngo tubanze dufashe abasangwa butaka bakeya turabe ingene babyakira turabe icokogwa ibyo twokwita projet pilote hanyuma rero icyo twabanje kubaha amasuka kuko benshi bavuga yuko bajya gupagasa mugabo abandi batagishobora kujya gupagasa kuko nta masuka bafite tuca twegeranye rero amasuka turayaha uwo mugwi mutoya mugabo rero muri kongo naho bacovuga bati ntimushobora guha umugwi mutoya kuko hariho n'abandi bakenye naho bo bataka basanga butaka bashobora guhura n'izo ngorane kandi hariho n'agasanga butaka bandi naho bo baba yakenyeye iba yaroma duca rero dushyiraho umugambi kuyashyira ku ishyirahamwe ishyirahamwe ryafashije kugira ngo ibyo bintu bishoboke Mandela Key Center tuyashyira kuri iryo shyirahamwe kugira ngo umusangwa butaka cyangwa umukene yabuze isuka ashobore kujya kuyipira uko abishatse hanyuma akayisubiza igihe igikorwa akeneye gukora abikoze ubu rero amasuka twarayaguze tuyashyiraho hanyuma tuca twongera tubagurira iniforume abana bajya ku ishuri tuca tubarihira n'amakaye na minerivale abatari bwa ironge ubu nicyo twahereye ko mugabo rero dusanga yuko iyo proje pilote igomba gukorwa mu gihugu cyose kugira ngo nihagire umusangwa butaka ataja muri wa mugambi wa leta wo kwigisha abana batoya ku buntu kubera ubukene hanyuma rero tugasubirayo kugira gatatu twongereza ayandi masuka ari naho rero twaciye tubona icyo kibazo cy'amazu ari nkoramutima
ikintu muri kumurakora kuri icyo gikorwa gihambaye cyo guha uburaro bwiza abatwa mutuzo duteyiso ni nk'ibi
icyo ubwo bwa gatatu rero niho twaciye dusanga yuko naho turiko turabikora uburaro bwabo ntibuzoborohereza abana bazuja ku ishuri ntibaronkera aho bakorera amasomo biyigisha bageze muhira dusanga ikintu cya mbere kigomba kuba no kububakira amazu tukabakura muri ubwo burundi bw'ubuzu bw'ubwatsi tuca tufata rero uwo mugambi tuwugira uw'igihugu cyose mu barundi baba mu mahanga bose rero uno munsi twamaze kuwuganira n'umushikiranganji Byega tugira n'Imana kuko nawe n'umusosango butaka awumva n'ingoga acavuga ati uyo mugambi muzanye na twebwe twari twarawiyumviriye kuko dushaka yuko mu gihugu cy'u Burundi hoba amazu atarimo amazu y'ibyatsi ati rero mube murawutigura neza mube murawurangura natwe tuzobafata mu mugongo aho muzoba mugejeje nuko rero aho niho tugeze
kuko
turasansibiriza kugira ngo umurundi wese abyumve
intererano muzokura mu barundi baba mu mahanga turayigaruka ko ariko nagomba nani ijambo kandi nawo mushirantahe Gerard Niyonsaba yavuze ijambo rikomeye cyane rwose ati twebwe turabasanga butaka ariko ntituri ku rwego rw'abandi barundi kubona mushirantahe Gerard Niyonsaba mwitwa abasangwa butaka ariko mukaba mutagira ubutaka mutagira aho murima ibyo bintu mu rwego twa mubibona gute ikintu muriko murakora kugira ngo ibintu bihinduke niki
murakoze cyane icyo cyambo narifuze kandi ni cyambo cyumvikana iyo umuntu avuze umusangwa butaka cyumvikana ko abandi bantu bose baje basanga ari hari cyane n'umuntu yatanguje icyo kintu cyane n'umuntu yabayeho imbere yacu abandi bantu bose baje bagisangaho twebwe baratwita abasangwa butaka kubera ko abahutu abatutsi baje mu gihugu cy'u Burundi bahasanga umutwa ariko tugiye kuraba naho twitwa uko ntacyo turi kuko niwo kwitwa ngo umusangwa butaka utagira ni metero 10 kuri 10 zawuba ni metero 20 kuri 5 zawuba ahubwo dupfiriye kutuntu twagiye dusaba natwe abasore bacu byara ugasanga uno munsi abaye muri komini arayibaye mu mwaka ariko araronda utwanjye hanyuma abonye uwo muntu yamuhaye akazi karahetse yimukiye mu yindi komine gutyo uca usanga rero twebwe imiryango y'abatwa nta matongo dufite gomba urabe n'ubu zari imanza zaca mu masentebe imanza ziri mu masentare z'amatongo nta mutwa uzosanga ariko araburanira itongo kuko nta tongo na gatoyi dufite ariko kandi turashimira Leta y'u Burundi kubera mu nzego iri kuradushyiramo ubundi bavuga ati abaye imboneka rimwe isi yose yaratangaye kubonanye n'icyubahiro yiyumvira agatora umushikiranganji n'umwe mu bwoko bw'abatwa akamushyiraho icyo ni ikintu cyatangaje benshi kandi natwe turashobora gutora umuti cyane ngo dushobore kugira nte
Egome Yasina Antoine muri mu ntabwenge z'abatwa kubona ubwo burenganzira bwose kuguba mufise nk'amatongo mutaba ufise ikintu mubona cokorwa muri iki gihe kugira ngo murenganurwe eka ibintu mubona vyorangurwa kugira ngo umutwa nawe nyene abandanye yisononora vyo bankibi
murakoze cyane twese ico tubona ubucokorwa bwa mbere na mbere ni uko icyo kibazo yobifata nka kampasi abasabwa gutaka kuko turashimira ubwa mbere na mbere ya Leta yarakurikirana niho tubonye abanyeshuri benshi kuva kuri Ndadaye yatangaje ko abana batawubije ku buntu icyo gito ubuntu ubu dufite abo barikiye bo mushikirangangi abakwemeza amateka abakiye urabyumva kuko icyo kibazo kiba twacyibagisa mu miliyoni nka kampasi urabona rero ko imbere ari heza ariko turi kubona arenga ipo kwa ndo kwa ikati fashinya ipo kwa nuri akindere natibuka doshika habandi
nacho nafiki cyo no kivuga ko
nduga ku ijambo
yego jewe cyo no vuga cyane no stabare no isaba ibintu bibiri ubwa mbere no isaba nuko mwitunganye cy'ibyirizwa shingiro kujya abahutu bafite ibice by'iwabo abatutsi baragira ibice by'iwabo n'abatwa nuko bumanza bakagira nabo nyene ibice by'iwabo hanyuma ikindi kigira kabiri nuca nongeraho ko nkasaba Leta nuko hariho amatongo menshi ya Leta yicaye ari amashyamba nuko nabonye n'abatwa bubaha iki aho ikivi cyane amatongo yo kurima icyo kintu twama twagisabye amatongo y'abatwa ariko nta n'umunsi yigera yabaho atari uko kugirane kunyagwa hariho ngo kayabaye mu ntara ya Bururi intara ya Bururi hariho agace karimo abatwa ariko bakaba begereye intara icyo gihe abagwizatunga bo mu ntara ya Bururi wacye yitora abo batwa irabakura muri ako kagwati kuko kari ku karateri imbere nabo badashobora kuronga uburyo bwo kubaka amazu meza nk'ayo abatutsi n'abahutu icyo iraraduga na hejuru ku mabuye ubu abo batwa basuye kugwa kuja ku mabuye naho uwo hanyuma yisuka itopa yinjiye icyo rero ni ikindi mu ngorane zagiye ziguma zitujya ko zigutera zidukora mu nkopfu
tugarutse ku kibazo nkoramutima cy'amazu eka twovuga utuzu abo batwa babamwo mushentare Japhet le Gentil muramaze kushikira abarundi benshi baba muri diaspora musaba intererano hari ibintu mwoba mumaze kutorokanya mu byerekeye mfashanyo kugira ngo icyo kibazo cyihutirwa kibe kiratorwa umuti kandi kindi mwoba mumaze guharura nk'amazu y'abatwa azoba akenewe gusanurwa
icyo gikorwa cyo kugira ngo bamenye rusansuma y'amazu akenewe kubakwa twakirekere turi kwiragikorwa ubunye turindiriye ko bagiheza ariko ikintu turiko turakora ubu ni uko abakeneye gufashwa tuhagarara twararazwe inzu imwe ibayabaye amafaranga ishobora gutwara dusanga n'amafaranga atari menshi cyane ni miliyoni zibiri z'amarundi ku nzu y'amatafari y'ibyondo hagiye ku n'amabati hanyuma tuca dutangura kwandika rero aho dushoboye kugira ngo dusabe amakomine aze araduha aho abatwa baba bararima mu kurindira yuko haboneka ikibazo cy'ingene umutwa wese yoronka itongo ryiwe ashobora kurima ni ukwibutsa yuko abatwa si benshi cyane dukurikije ibiharuro dukunda kubona ni hafi 560 u Burundi bwose no kubafasha ibijyanye no kurenga uburenganzira bwabo bwo kubaho nk'abarundi bandi murazi yuko ubwoko bw'abatwa n'abantu bagiye baranenwa cyane ariko turashima ko muri kino gihe bitanguye guhera abatwa batanguye kujya mu mashuri nk'abandi kandi baramaze kubona yuko n'incabwenge babuze gusaho biga babura ababafata mu mugongo naho rero ibyo Gerard avuze yobigira ari umwe ari babiri ataronse abandi bamufata mu mugongo hari igihe byogorana imwe babishika ku vuba icyo gituma rero twahamagariye diaspora y'abarundi baba mu mahanga kuko harimo abatwa benshi abatwa bari barahungiye muri za Tanzania n'ahandi benshi bararonse uburyo bwo kujya mu bihugu by'amahanga muri za Australia cyane niho bari kandi abana babo ubu bageze muri za kaminuza no kuvuga yuko ubu bari muri babarundi ba mahanga ariko turasaba yuko ubwo bwenge bagiye kurahura hanze babugarukana mu gihugu kugira ngo bubake igihugu
icyo kibazo
bibaze uko icyo kintu kirahambaye cyane
ikibazo cy'amashuri gushyira abatwa amashuri n'ikibazo duhava tugaruka ko mukanya n'ikibazo gihambaye cyane rwose gishobora kugurura imiryango itari mike kubatwa ariko nashaka nsubire ngaruke ko mushya ntahe Yasine Antoine na Gerard batubwire haheze imyaka myinshi cyane rwose abatwa bashikiriza izo ngorane bafise zo kwabo nabi kunenwa hariho abatwa bigeze kuba bashinga amateka bakimuza amateka bose bashikirije ibyo bibazo ariko ntibiriko biratora inyishu mu buryo bwihuta twarumvise ijambo ry'umukuru w'igihugu eka avuga ko abatwa bakwiye kugarukirwa bakwiye no gushumbushwa ku bwanyu intambamyi zabaye zihe kugira ngo inyishu ibibazo byose batwafise zitorerwe umuti mu buryo bwihutirwa reka dutangure kuri mwebwe Yasine Antoine
urakoze cyane ego abategetsi b'abatwa barabayeho kubatera nk'uko bivuze kandi bado baratangwa ariko nta nyishu ubwo kibuze ego bakize birumvikana ariko dukurikije ubu ngene byari bimeze kera ubu siko bibi ubu turabona ko ibibazo by'abatwa leta ikirabitaho kurusha nk'uko ibindi leta itabyitaho nacyo gituma rero ibyo bavuga kera byumvikana ariko ubu babona ko ibyo tuko turasaba ko bitera bijya imbere ko ubutegetsi bitabukorera ko
mushya nahe namwe Gerard niyo nsaba ikintu mubona cyabaye nk'intambamyi kugira ngo izo nyishu z'ibibazo byose bihanze abatwa ntizitorerwe inyishu mu buryo bwihutirwa ego nk'uko mwabivuze amaleta aherutse gubisikanya yarakoze ibitari bike ariko ibyo bintu si byinshi turavye ukuntu babaho turavye nayo ma video yose yerekana utuzu abatwa bakibamo mu Burundi ku bwanyu intambamyi z'abazi
murakoze cyane muratubwira ati hariho abatwa babaye bashinga amateka baraba kandi n'abakenguza amateka ariko ibyo bibazo kandi byamyo gushika n'uno munsi biriho kandi abatwa baragiye mu ntwaro none kubera iki bo batuba batatoreye inyishu ibyo bibazo jeho kuri icyo nuhava nabishura mvuga uko iyo umuntu ashonje cyane akenye biramugora ko yashobora kwikebura ngo yongere aheko n'abandi none rero imiryango y'abatwa mwumvise ko bari ku bihumbi 70 baba mu Burundi kandi abo bose nta n'umwe ajya adasumwe nuvuga atagiye kugira ne guhaha agasaba ni ukuvuga guseka cyangwa agacingero abo rero kubera babaye mu buryo bwo gucingero bamwe bashinga amateka n'abo bakenguza amateka ntibari gushobora kubatorera inyishu ku mushahara w'uwabo bahembwa ariko icyo navuga twogenda mu mashyirahamwe y'abatwa bari yemewe mu gihugu cy'u Burundi bose baranditse ibitabo basaba hirya no hino basaba amashyirahamwe mpuzamakungu basaba amaleta uko yagiye arakurikirana kugira ngo yishyurire ikibazo cy'abasangwa butaka bafise uwo muri aka kanya dufite ibitabo byinshi ibyo gusaba rero nta leta n'imwe iraza yishyura ikibazo na cyane cyane ikibazo bakenya kutwishyura kandi aricyo nkora mutima ku barundi bose baba abahutu baba abatutsi ni ikibazo cy'uburimyi ushobora gutera imbere mu gihugu cy'u Burundi utari umurimo ubwo urabona imiryango y'abacwa kubera tudafite aho turima atamatongo dufite ibyo byose bakora nta munsi nyinshi yohava igirane iboneka ubu bariko bagira bafa ko badufasha kugira ngo amabati inzu ziboneke uburaro kandi icyo ni ikintu kizima kandi gikuru rero inyuma y'icyo ni uko uwaronka inzu yocaronka n'agatongo agacaronka n'impene na zibiri kugira ngo ka gatongo kazoronke ifumbire ateremo igitoki ateremo umwimbati ateremo iteke kuko izo ni indya z'abarundi igiterwa bita mbumbarugo gituma urugo rurama rudasubira kugirane kujugumba mu nda atakiriyo aho hantu ntiboshobora kugirane kuhaguma nayo mpamvu rero abo bashingamateka abo bakenguza amateka batatora inyishu kugira ngo bano bantu bacu bashobore kuva muri bwa butego
ikibazo cy'amazu utuzo tubi ikibazo cy'amatongo eka n'ibibazo bihambaye cyane rwose biterezwa kutorerwa umuti kugira ngo abatwa bashobore nabo nyine kuba bumva ko bangana n'abandi barundi baba abandi bo mu bundi bwoko ariko hari n'ikindi kibazo nkoramutima ikibazo cy'inyigisho indero n'inyigisho ibyo bita education mu gifaransa mushana Jafet le gentil ikibazo mwavuze ko abatwa bamaze kujya mu ishuri bamaze kwerekana ko baciye ubwenge cyane rwose ikintu cyo gukorwa kugira ngo abatwa bijijukire nabo nyine kujya mu ishuri n'ikihe mbega mu mihana y'abatwa mu batwa barabona ko ikibazo cyo abana mu mashuri ari ikibazo gihambaye cyane rwose mu gihe bitaba bimeze gutyo aho ko guki kugira ngo icyo kibazo cyo gushyira abatwa mu mashuri kugira ngo babe incabwenge berekana ukuntu bari incabwenge icyo kibazo gishobora kubafasha kwiteza imbere icyo kibazo cyoterwa umuti gute
umushyitsi Mandela yaravuze ati ushaka guteza imbere abanyafurika bashyire mu mashuri mugabo ushaka ko basubira inyuma bakure mu mashuri rero n'abatwa cyo kimwe mu gihe ubashyize mu ishuri niko bazogeta babona aho barenganijwe ari ariko rero kubera atari na benshi hari igihe rero bidashobora ku ibyo bipfuza bidashobora kubishyika kwa hakiri kare cyo gituma bakeneye yuko twebwe tubafata mu rugongo mu gihe ishuri nirwo rupfunguzo rw'ibintu byose ubu Gerard asigaye abona yuko ikibazo gihambaye cyane ari amatongo ari no kujya mu ishuri kubera iki kuko yagiye mu ishuri mugabo iyo atajya mu ishuri ibyo ntabyari kubona nicyo gituma rero tuvuga tuti aho turiko turabafasha kugira ngo baronke amazu bashobora kubamo twebwe mu mugambi wa diaspora dufise tuvuga tuti dushake bamwe bita abafada ababyeyi baparena imiryango y'abatwa babubakire umuntu umwe arashobora kwishinga inzu imwe mugabo iyo nzu ayishinze bizoryoha kurushiriza aciye yishinga n'uwo muryango aguma awukurikiranira hafi abana bari muri uwo muryango bige yongera nabafate mu mugongo kugira ngo abasabire aho bashobora kurima baronke itongo si ugufasha gusa ni nko kuba umubyeyi uwo muryango w'abatwa niwo mugambi twebwe dufite
ako kamo
ishaka yuko abarundi biyemeza ku miryango itandukanye bababera ababyeyi mu kubakira no kubakurikiranira hafi
Jafet le gentil ako kamo muramaze kubatera haba bo muri diaspora canke abandi barundi mu bisanzwe mubona ko ariko kakirwa gute
yego twarashizeho umugwi w'abantu bakurikiranira hafi uwo mugambi wanashaka twawushinze uwo mushire ntare yasiri tuca dushyiraho n'ubundi mu pasiporo ari muri Mozambique kugira ngo badufashe gukurikiranira hafi uwo mugambi tuca dushyiraho rero n'igisata kiri mu gihugu cy'abamenyeshamakuru bagerageza gukurikiranira hafi bene biriko biragenda tuca dushyiraho rero n'ibiganiro hagati ya leta na pege kugira ngo ibyo dukora bibe biri muri wa mugambi wa leta w'ibihumbi bibiri na cumi n'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kugeza ibihumbi bibiri na mirongo irindwi n'irindwi twifuza rero ko ibyo turiko turashaka kubafasha bitera imbere rero aho dukurikije aho tugeze ubu akamo karamaze gutangwa turi muri kampanye turiko turasansibiriza abenegihugu baba mu mahanga kandi abenshi baramaze kubyumva hariho n'abatarabyumva ariko tuzobandanya turiko turabatera akamo kugira ngo iyi kampanye twatanguye igire ingufu abarundi baba mu mahanga bawugire uwabo batangure kubona yuko niba bashaka gufasha abantu aho nikora hariho abantu aho nikora bababaye kurusha abandi batagira ababavugira
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tibi usajifu mwese komu ni kumara wanda nyakumweza ila jihuhiju ya Amerika Islami ya nila i Washington DC mukirundi na mukina gwanda. Ikiga nilo muli sanga tulikumwe na Jafet Loranti kabaru mkuru ucha mweja warundi wa muli diaspora wa muli hugu vdo hanze tulikumwe kandi na Yasina Antoine umutuwa wa muji ucha Australia tukawa tulikumwe kandi na Gerard Niyosawa umutuwa wa murundi ikiga nilo chereke chane chane ukunu imiliyangu ya batuwa ahiri hos murundi iyo fashkwa iki sununura tugarutse kuri mwebwe rero mushyaka Yasine Antoine turavuze ikibazo cindero nyigisho ikibazo cabavyeyi babatwa cyo gushira abana babo mu mashuri kugira ngo babe icyabwenge bikabaminuze ba ntibaheze kuri science gusa bagira na maîtrise kana doctorat kugira ngo icyo kibazo kibafashe gifashe abatwa bose aho bari kugira ku rugero rumwe n'abandi barundi bo mu bundi bwoko icyo kibazo mu kibona gute monsieur naye Yasine Antoine ni kibazo mubona ko abavyeyi babatwa bose bigishije kimwe iki
urakoze cyane kuko turibaza ko ubwanda na mbere twabona ko abavyeyi babatwa bashaka gushyira abana babo ku mashuri ariko n'ubundi ntamba ahiba nta handiye kuko umwana ntashobora kujya ku ishuri yaraye inzara umwana ntashobora kujya ku ishuri yaraye yoze nka zimwe mu bandi bana biyoze ntabwo basaba munera ikibazo cyaho nyine ko n'abana batoza abana batoza ku ishuri kuko kibazo ni bikababera nuko kuko ubundi kugira ngo abana babatoza ngo tere imbere nuko ubwambere na mbere cyangwa ukabarondera ayo mashye bikabafata isongo imaze kuba fata iyo matongo bakabona ho kunyuma kuko mirongo inani ku ijana iwacu mu Burundi n'abandi ushobora gutera imbere ukanyuma niyo bamara kuronka amatongo yo kurima bakaronka agasaba ariko kwiyonga niyo bashobora kujya guhagarara mu bandi bantu aho rero niho n'ubundi nsansubiriza kugira ngo yaba amakungu yaba leta niyo bagira neza bumve ko bakwiye gufata ubwoko bwacu bw'abaswa kugira ngo bashyire abana mu ishuri nabo bashike bazokwiga maze gutora bazokwiga amakaminuza aho niho bizova
Gerard Niyosaba mwavuze ko ugira icyo abatwa ikamuko na Jafet Loranti yabivuze gishobora kuri giharwa mu 2070 ariko mwihweje abana babatwa bagiye mashuri bakaheza kaminuza bakabandanya si benshi cyane rwose abavyeyi babatwa rwa bafise ishaka wavuze uko gushaka ikana umutima wo gushira barabona akamaro k'amashuri mu iterambere ryabo
ariko murakoze cyane jewe aho noheza nkabishura abavyeyi babatwa barashaka ko abana babo boyiga ariko kuva ku ishuri nzi ko namwe mwaba mwaba muri igihugu cy'u Burundi urazi ko twiga amasaha kuva mu gitondo ugashika cumi n'imwe ariko ubundi aho mbona byagiye birahinduka aba amasahandwe ku munsi kuva ku ishuri ugashikira muhira ugasanga nta n'ikijumbu gitekanye amaganda kihari ntushobora kwejo ngo urasubira ku ishuri ica bituma uwo mwana agirane aheba wa mubyeyi kubera ca mikoro yari afise nawe nyina acabura uko abigenza akaca tugati ataba kabaye nta kundi nzawicara ngaho uje mu bandi ndakwigisha umwuga w'ugusudira ibidumu umwuga wo kwa amasafuriya yani uganire ya kera ariko umwuga wo kubumba kandi ataci kimaze mu muki mu gihugu icano icano saba cyane no vuga uyu mushinga naye atwane ya sini ni wakashi twama twagoye agafata mu buryo bwiwe akabutanga kugira ngo arihire abana imbuzi abagurire utusabune abagurire amakaye buri mwaka icyo gikorwa nyama yagikoze icyo turaga kimushimira kandi uburyo bwiwe hanyuma icyo nosaba kandi ni umushinga naye ariko ari hejuru y'abarundi bari mu bihugu byo mu mahanga no musaba ikintu kimwe mu mapradasteri ariko arakora atunganye mu nyubako yokora bafata nk'intara zibiri cyangwa zitatu batubakemo amariste manini manini yazoheza abana bahejeje umwaka wa gatandatu babatwe bashobora kutakwigira muri ayo mashuri kugira ngo turabe ko naho nyene uwo mugambi wofasha imiryango myinshi y'abato baheze amashuri nayo nibyaguma uko nyene bahimirije ngo genda wige genda wige murazi ko n'abahutu n'abatutsi umwana ahiba ishuri kubera ubugabo ariko umwana yaciye muri liste agatima bukoko ko guhera ishuri karamuvamo kuko ibyiyumviro byo muhira biba byamuvuyemo akaba afite ibyiyumviro byo kugirana biga none rero uwo mugambi nawo nyene mu migambi wotegura yo kubakira abatwa yo kubarondeza amatongo na leta ibyumve nuko umugambi wo kubaka amarise amashuri manini manini kugira ngo imiryango y'abatwa bashobore kwiga ereka si benshi kugira ngo ufashe intara zitatu zo mu gihugu nico abatwa bose barashobora kujya kuri ayo mashuri bakiga kandi bitaheza bikagira nte bikagenda neza icyo nicyo kindi gisaba nosaba uyu mushinga nawe na leta mu migambi yokora ko nayo nyine yoyishyiramo
mushana Japhet le gentil umugambi mwafashe wo gutera kamwe abarundi bose babishoboye cyane cyane abamahanga kugira ngo bagarukire abatwa haba mu vya kiburaro eka kubaronsa amatongo no kubaronsa uburyo bwo kuja mu ishuri n'umugambi uhambaye cyane bose kandi umugambi ushobora kugira ingaruka nziza cyane bose ku banyagihugu bose b'abarundi ariko nashaka ndabaze niba imfashanyo muronka ishobora kuba ikwiye mbega hariho uburyo bwo gushikira amashyirahamwe haba amashyirahamwe mpuzamakungu mu kababwira ukuntu ikibazo cy'abatwa bifashe hariho imigambi yatangwe yo gufasha abasangwa butaka bo mu bihugu bitandukanye cyane rwose mbega hariho uburyo gukorana n'amashyirahamwe kugira ngo n'ayo mashyirahamwe nyine agarukire abantu batishoboye ashobore kugira icyo atereye mu gutora inshuro z'ibyo bibazo byose by'abatwa mu Burundi hari umugambi nk'uyo muri yumvira cyane maze gushyira mu ngiro
murakoze cyane ni ukuvuga ko abazigatunga cyane abagira neza benshi bama biteguye gufasha aho hose babona yuko hababaye ariko hari ikintu gihambaye bakunda gusaba ni uko bafasha abantu bamaze kugira icyo bagezeko twebwe ibi turiko turakora n'umushinga ni ukugira ngo tubanze dukoreshe ingufu zacu nk'abarundi baba mu mahanga twerekane aho tugejeje hanyuma tuze twegere abo bagira neza nabo bagira aho badufashije ndazi yuko nitwegera nka UNICEF maze kubona abana ko bakeneye nk'amakaye ibyo turazi ko bashobora kudufasha turazi yuko twegereye n'ayandi mashyirahamwe mpuzamakungu bashobora kugira icyo badufashije kugira uno munsi nta batwa benshi bari bwaboneke bari mu mashuri mugabo ubu ko batanguye kuboneka niho n'ibyumviro bizogenda bizana nicyo umushinga ntaye Gerard ahejeje kuvuga cy'ishuri ryo kwakira abasangwa butaka nicyo urumva n'icyumviro cyiza coza gishigikira ari nacyo gituma bitiye biduha icyumviro cyo kugira ngo tujye tucubakire ko tuvugane n'abo dukorana turabe yuko muri uyu mugambi turiko turategura wo gushigikira abasangwa butaka nicyo kibazo gishobora kuza kuko leta ahigeza n'amashuri y'intango yigisha abana ku buntu mugabo iyo bageze muri za segonderi urumva umuntu wese aca yimenya niba byo ko nacyo twokiraba kugira ngo bageze muri izo za segonderi ntibace bahagarika baronke uburyo bwo kubandanya
Gerard niyo sawa mwavuze ikibazo abavyeyi bagira cyo kunyuza abana mu mashuri harimo gutahuka bavuye mu mashuri ugasanga ntibafite icyo bashyira ku kutima ntibafite icyo bashyira mu nda akama ariko mwotera abavyeyi babatwa kugira ngo eka bakore ibishobotse byose kugira ngo abana bagume mu mashuri amashuri twabivuze ko ariyo nzira ishobora kugururira imiryango myinshi cyane rwose akamumutira nk'abavyeyi babatwa muri rusange n'akana
ariko mu by'ukuri akamutwama twagateye turabereka kandi turanababwira tukanabasanga mu miryango mu mihiri iwabo tubabwira ati ni byiza ko mwokwiga ati na twebwe hamutubona twarize tugoye twize turi mu makomisiyo agoye rero imiryango y'abatwa ntabwo tutakora twama twahimirije kama kandi nobabwira nuko nabwo nyine bohimiriza abana babo bakabakurikirana kuva hasi gushika hejuru akemera akiniga kugira ngo umwana yige icyo o turagikora ariko nuko tubikora tubibabwiza umunwa ngo kandi tukabikora turi uko tubibabwira bagowe urumva uri kurabwira umuntu nk'uko wasanga umuntu agwaye mu bitaro yekumubwira ati mutopfa mutokiye mugabo wewe ntuba uri imana mugara kwiweta nuwo abababaye nawe nyene uwo mubyeyi turabimusigurira ati reka abo bana bige bagumize ku ishuri mugabo wa mwana avuye ku ishuri ashikiye kuri wa mubyeyi ashikira mutera ibibazo biremereye kubera ko ataronsi icyo afungura ariko yaba yari asiste nk'uko natanguye kuvuga agategwa bumbarugo kamwe ko kumuhira wa mwana yari kuva ku ishuri ashite umubyeyi avuga ati mama ndashaka gufungura umubyeyi amwereka ati manuka wo hepfo tembura igitoke tonora canke cotse ukigeko nyene ati canke imbiteke canke soroma ikijumbu canke soroma ikigori ucoke hanyuma ugifungure ingorane dufite mu miryango yaratangwa butaka n'ibi bibazo nk'uko jafeti yabivuze namwe mu bintu ni bitatu kubura amatongo kubura aho kuba ni nacyo gitera ingorane nini zituma abana babatwa batagiramo batiga
egome munsi ya ntayasina antoine namwe akamumotera ababyeyi babatwa ingorane zijyanye no kugumiza abana mu mashuri zavuzwe ariko akamumotera kugira ngo ihangane ikanizo ngorane zose bazice ku ruhande ariko umwana umutwa ashoboye kujya mu ishuri aje amashuri mato mato amashuri makuru amashuri yisumbuye eka baminuza no gushika ku madiplome yo hejuru cyane rwose akamumotera n'akane
yego urakoze cyane twebwe akamutwubakera bwa mbere na mbere kuko kwama twahimirije ngo kumatwibwa ko abavyeyi bose bategeza gushira abana ku mashuri bakihangana uko biri kose kenshi na kenshi icyo kibazo ndagikorera ko ni ikibazo nama nakoreye ko mu gihugu ngenda ndumviza umubyeyi we kandi cyo cyumvikana nabo kugezaho nabikisha ko umwana ari ku ishuri nacyo gituma rero ibyo turabikora kandi tubona ko abateye ingufu kose kose kuko ukubiri bizohindurwa nk'uko abana bashoboye ku mashuri naho bigoye n'abandi batera ingufu ko ari ukwihangana kwihangana bandi kwica abana ariko dufita ku mashuri bashyira abana ku mashuri bashyira abana ku mashuri ubundi munyatwatsi n'ingene leta iduhaye ubushikiranganji nyamibwira ababyeyi n'ubu bandanye mushyira abana ku mashuri bandanye mubakingiriza kugira ngo neza cyangwa indege tutoronke n'abashikiranganji n'abandi cyangwa n'abapapa
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika tugarutse kuri mwebwe Japhet Le Gentil igikorwa mwatanguye umugambi mwatanguye mushobora kuba mwarihaye ikiringo murafise ikiringo eka objectif murafise ikiringo muzorabirako kugira ngo murabe ibimaze kurangurwa n'izoba bisigaye kurangurwa
twebwe nta kiringo kugira uno munsi turiha kubera ko twasanze iki kibazo cy'abatwa ari ikibazo gihambaye cyane tuvuga tuti reka twihe ibiringo byinshi mugabo faze ya mbere yari iyo kubanza kugaruka kuri ku mugi mutoya twokwita proje pilote hanyuma ubu rero dutanguye ikindi kiringo cya kampanye hanyuma icyo kiringo cya kampanye tuzoraba yuko mu kwezi kw'indwi ariho twakumvikana ibujumbura duhuriye mu nama ya bose umugambi ukomeye twumvise ku kubijanye n'iki kibazo cy'abatwa kubera ko abo tuzoba turi kumwe mu Burundi tuzoronka akajya ko kubagendera nabo bwabo babibonera aho bababaye kugira ngo dufate ingingo twokwita ruhasha yo kugira ngo dushigikire abo basangwa batatu. Hanyuma ikindi rero novuga nuko tuzoraba n'ingene twegera abagira neza batandukanye baba mpuzamahukungu ibihugu tubayemo kugira ngo uyu mugambi ube umugambi wo gushyigikira abasangwa butaka ku rwego rw'igihugu kandi dukorana na leta dukoreye muri ya plan national de développement kuko turazi yuko kirimwo icyo kugira ngo Uburundi butongera kugira inzu z'ibyatsi. Dushaka rero kubikora neza tudaciye ku ruhande umugambi wa leta wo kugira ngo dukorane na leta mu buryo bumeze neza. Hanyuma rero icyo norohereza ko ni uko notera kamo cyane cyane leta mbyeyi leta mubi uko iriko irakora birashimishije. Twashaka rero n'icyo kibazo cy'abasanga ubutaka bagishyire mu mugambi wabo nk'uko bamaze kubitangura kugira ngo nabo biyumve ko ari Abarundi mu bandi ntibagume babona yuko inkono zataye agaciro aribwo buraro n'uburamuko kandi ataho bashobora kuzishora ugasanga abantu ntibarashyiraho imigambi yo kubona yuko nabo bakeneye kugira ibikorwa ashobora kwiga bijyanye n'ubwenge bwabo aho bugaruke aho bugera abatagiye mu ishuri bakagira ibikorwa bishobora kubateza imbere abagiye mu ishuri nabo bakaronka uburyo bwo kubandanya amashuri bashobore gufasha bene wabo nibaze yuko n'icyo nasaba yuko leta yoshyiramo ingufu kugira ngo uwo mugambi w'abasanga ubutaka bawugire uwabo
ibyo cyane rwose namwe Gerard niyo nsaba hari ibibazo nkora mutima mashirije zashirije muri iki kiganiro uraro reka tegera amatongo n'abatwarimamo reka inzara ibibazo by'inzara ibibazo by'uburyo ikintu akamumotya leta y'u Burundi nakahe turazi ko leta yafashe iya mbere nayo nyine mu kugira ngo bagarukire ubwoko bw'abatwa mwebwe ku giti cyanyu akamumotera leta y'u Burundi muri iyo migambi yose ni nkaka
murakoze cyane tugitangura navuga ati ikintu nushobora gusaba leta y'u Burundi nuyisaba ibintu bitarenga bibiri atubwamiye nuyisaba wibwirizwa washingiye kuko abahutu n'abatutsi bafite ibice by'abasabo n'abatwa boroswa igice cyabo uko nakari baca umugani mu Burundi amashiga abiri ntiyarica byumvikana ko amashiga atatu yarica kandi barahimbatse n'umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi ubumwe bw'abarundi ni uko buba bw'abantu bange bw'ubwoko bungahe butatu hari imigani myinshi Abarundi bonyine bagiye bikorera bifatiye ku bumwe bw'iki bw'Abarundi cyangwa ku bwoko bw'Abarundi bwerekana ko ari batatu icyo ni cyo bwa mbere natangura kuyisaba ko ibwirizwa shingiro byotunganirizwa kuri bose hanyuma ikigira kabiri kuba twumva ngo twitwa abasangwa butaka ntabwo ari byo ahubwo turi abanyarwa butaka nicyo gituma dutabaza dusaba leta y'u Burundi ko yodutunganiriza ikadusubiza ubutaka bwacu yatunyaze imyaka ibumaranye ni bwinshi ni myinshi none rero turabisaba ko ubutaka bwacu yokwifuka mu maso ikabudusubiza umutwe akarwunga ahaba n'aharima hanyuma agaheza akubahwa murakoze icyo nicyo dusaba leta y'u Burundi
murakoze namwe Yasine Antoine mutubwire akamu mu hotel leta y'u Burundi ku bijyanye n'ibyo bibazo byose bihanze abatwa mwashikirije
nukuri ndakoze cyane rwose twebwe akamo tokera leta y'u Burundi kuko na kredi leta mbyeyi turizigiye indi imaze gukora nibwo tumaze kubona ikora ku batanu bataka nibyo n'ubu rero tubandanye tuyisaba ntiyagarike ahubwo dobre mu kivuzo cy'iwanjye mbasaba turakongeye n'ubundi bishyura nkanjye kuko Imana yasanze abatwa bafite amashuri barahari abatwa bafite amashuri barahari batwongere n'izindi nzego nuko icyo nicyo dusaba leta nuko mwakoze
murakoze cyane rwose reka tugaruke kuri mwebwe namwe munshira ntahe Jafet le Gentil muri ko murakora na rwaruka rw'Abarundi ruri mu bihugu bitandukanye muri fise imigambi usaba amashyirahamwe reka itaho banyagihugu mu bice bitandukanye ku isi eka amashyirahamwe fasha mu byerekeye amashuri eka mu byerekeye indero n'inyigisho mu byerekeye ibikorwa by'iterambere akamu motera n'abarundi gushika ubu batarita abakamu mwabateye ko guterera muri uyu mugambi wo gufasha abatwa kuronka amazu meza akamu motera amashyirahamwe yose ni nk'akahe imigambi mufise muri kazoza ka vuba na kazoza ku myaka iri imbere ni hehe
akamu ashobora gutera mpereye ku barundi bari mu gihugu ni ukuvuga yuko abatwa canke abasangwa butaka n'abarundi cyo kimwe na twebwe ni ukuvuga yuko uno munsi biramaze kwibonekeza yuko izijya nyungu twama turiko turarwanira nabo bari bakwiye kuzirwanira bakazironka tukabereka tukabaha abageni mu kubereka yuko nabo ari ababi wacu natwe tukajya kubashakamo kuko ntushobora kuvuga yuko uri kuragira ubumwe abandi atamigenderanire uri kurabereka yuko ihari nicyo burya ikintu bita gukora kwerekana igikorwa wakoze nirenze urita si kuvuga iyo rero turiko turavuga tugomba kwerekana ko icyo kintu cyabaye twerekane ubwo bumwe mu ngiro rero ikintu cya mbere kigira kabiri nacyo mu gufashanya cyazi uko abarundi barafise umutima wo gufasha bibuke yuko iruhande yabo hari hambasa ngo butaka rya solidarite ihere iruhande yabo ku barundi baba hanze tumaze iminsi turiko turabivuga yuko ikibazo cy'abasangwa butaka twakigize icy'iwacu tubafashe umuntu umwe arashobora kubaka inzu y'umuryango ni miliyoni zibiri iyo rero abonye ko ayo mahera ari menshi nibaje hamwe ari batatu ari batanu bakoranire inzu imwe abo bantu bagire ababo abasangwa butaka babaye si benshi rwose barashobora kugerageza kwerekana yuko hari ikintu gikomeye bakoze bakanabyishimira n'urwaruka rwama rwatwaye amakompyuta rwama rwatwaye imfashanyo rero hariho ikintu namabwira abarundi baba hanze mu bijyanye n'imfashanyo umuntu urashobora kuba ibyajya yabijya ejo udafise ibindi umuha cya bindi bamuhaye barabyibagiye mukaba umuhaye isuka tigenda urime ijya suka arayigumana umwigishije gukora arabikora nibibagire imigambi ituma yigisha bajya abantu gukora no kwikorera nibabashyira ibyo kurya urabigiye umunsi ejo hakazinduka inzara iyo rero bari ko barafasha twama tubigisha ko abantu bafasha bashyira imbere kubigisha ibyo baba bagomba kubafashisha
ego be mu gusozera tugaruke kuri mwebwe Yasine Antoine mutubwiye niba mubona ko hariho akizero ku bintu bizohinduka vuba muri iki gihe hari utwigoro twa leta ikantu two twigoro twabo muri diaspora umugambi ushizwe imbere cyane rwose na Japhet Legenti arongoye ishyirahamwe ry'abarundi baba muri diaspora baba mu bihugu byo mu mahanga hariho akizera ko ibintu bizohinduka ku mibereho y'abatwa mu myaka ya vuba
urakoze cyane ego twebwe nk'uko twabivuze kare umugambi barawuduhaye kandi tuko tutawusasubiza hirya no hino kandi abantu batari bake barema barawitaba bararushije kuraza ukavugana ati kubera ko iburise zirabatikira bose kandi tubagerageza kudukiragiza mu bazungu mu masambo atandukanye turafite icyizigiro rero ko mu minsi imbere ibintu bizohinduka neza
reka namwe mumushire ntahe Yasine Antoine mutubwire niba mufise mubona akizero ko mu minsi iri imbere mu mezi ari imbere mu myaka iri imbere ibintu bizohinduka ku kuntu aba twababayeho muri iki gihe hari utwigoro twinshi two kubagarukira
ego murakoze cyane ego navuze ko twebwe turafite ibyiringiro nk'uko nyakubahwa asanzwe arongoye abarundi bari mu mahanga yabivuze ko uwo mugambi yarawuduhaye kandi tuwugejeje kure turawusasubiza hirya no hino arashika akigomba gushika kandi abakiri bato barakwiye kuza tukavugana tujyanye n'uwo mugambi gorotuye neza cyane ko umwisi bimbere hazobari
murakoze cyane gose akajambo kanyuma mushe na heje afete ya rojanti
akajambo kanyuma nagoma ntera kamo abarundi baba muhanga nibigire basinda bibazwa kuko iki kibazo cyo gushigikirana cyo gufatana munda kiraturaba twese uyu munsi urashobora kubunezerewe ejo bikakugora icyo gituma rero twama tubahamagarira kwama dufatana mu nda iyo tubateye akamo hariho benshi bigira basinda bibazwa ariko bakibagira yuko iyo ufashije umuntu nawe awifashije kuko ejo ntuzomenya aho muzohuye rero ntibandi bateye akamo muhaguruke twarabandikiye twarababwiye yuko tugiye gushinga ibiro ibyo dufasha mu gihugu hagati kugira ngo imigambi yanyu itere imbere n'akunguko kanyu kaboneke hariho benshi bamaze kukitabira hariho n'abandi bataratangura gukora ngo bakabigire iby'iwabo tubateye akamo rero muhaguruke uyu ni wo mwanya ejo tuze twishimire ibyo twakoze
Japhet Gentil umukuru w'ishyirahamwe ry'abarundi b'amahanga diaspora murakoze cyane rwose kandi ndabashimiye cyane rwose kuri uyu mugambi uhimbaye cyane rwose mwashyize imbere reka umugambi uzofasha abarundi nka bose duhere cyane cyane ku barundi bo mu bwoko bw'abatwa ndagushimiye cyane rwose
murakoze cyane
ndagushimiye nawe mushya ntaye Yasine Antoine ku byiyumviro mwatereye muri iki kiganiro natwe
turabashimiye rwose mukaducungira mutekanye
no namwe Gerard Niyonsaba ndabashimiye cyane rwose ku byiyumviro mwashikirije ika nimpira no mwatanze muri iki kiganiro mwakoze cyane
yego nje nabashimiye cyane kwa muyayi n'inge kutumira muri iki kiganiro
turabashimiye namwe cyo tumwe sima yakwitiranye iki kiganiro cyacu mu isanga cyo munsi mugire amahoro n'umugoroba mza mwese
Nanyeka, itereko, izarushiriza Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi. Yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu. Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu.